Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Amakuru rero ingabo za Kongo zirimo zirarwana n'inyeshyamba z'Abarundi mu ntara ya Kivu yepfo. Utwumvaga ni umuturage w'ahantu hitwa Gahororo muri teritwari ya Uvira. Warurimo rero atubwira iby'imirwano hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba z'Abarundi. Kuri gahunda kandi ikiganiro kira n'ikiganiro kwa Nyaburunga. Mukuru narimaze kubabwira mu ngingo nkuru z'amakuru, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gitangaza ko kirukanye inyeshyamba z'Abarundi za Forebu, Force Républicaine du Burundi, mu birindiro byari Imangwa, ni muri grupo ya Muhungu, teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu yepfo. FARDC ivuga kandi ko iri mirwana n'undi mutwe nawo w'inyeshyamba z'Abarundi FNL kuva ejo kwa gatandatu muri Kivu yepfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedasto Ngabo uri Uvira yaduteguriye inkuru irambuye.
Mu ntambara igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kimazemo icyumweru kirenga kigwana n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'Abarundi iri muri teritwari ya Uvira, gitangaza yuko kuri uyu wa gatandatu cirukanye umutwe w'inyeshyamba z'Abarundi za Forebu muri lokalite ya Mangwa. Amakuru dukesha bamwe mu basirikare mu rwego rwo hejuru ba FARDC yemeza yuko kuri uyu wa gatandatu barashe Forebu, ariko ababa barapfuye ntibaramenyekana ku ruhande rwa Forebu, usibye yuko bafashe amasasu ndetse n'ibiribwa birimo ibishyimbo, amafu, kuko Forebu yasize ibitaye ihunga yerekeza ikagogo muri grupe ya Muhungu. Mugihe zimwe mu ngabo za FARDC za rejima y'ibihumbi 333 zarimo zigwana na Forebu Imangwa, izindi ngabo za FARDC zari Kageregere zarimo zigwana n'inyeshyamba za FNL ziyowe na Lois Nzabampema ziri mu Majaga ho muri grupe ya Kigoma, nkuko byemezwa n'abaturage batuye Gahororo.
Kubera ejo na gatanu niho habaye intambara ahantu hitwa mu Majaga, habaye gukomeye cyane abasirikari n'abasenere bo kwara ari gukoza bande, ariko bari bazende za bande no basenere baruta abasirikari imbaraga bashika gasura yo gutera bisa.
General Aloys Nzabampema uhagarariye umutwe w'inyeshyamba za FNL avuga yuko ejo bagwanye n'igisirikare cya Congo FARDC bafatamo abagwanyi bane bategereje gushikiriza Seyiseri.
Bazananye inzira ya Kageregere bagenda bafata abanyagihugu, bamwe barakubitwa ngo bazana aho tuba ari bamwe barahungera abandi barabarebera bara ni kuvuga tumaze kurwana kugera ku iyo saha kumaze gufata abasirikare ba Kongo bane twongera dufata n'ibikoresho byabo ibyo nkunda harimo za Israel harimo amasasu menshi n'ibindi bikoresho bya gisirikare.
None se baba babafanye mu birindiro byanyu?
Ntabwo batubonye mu birindiro byacu, ariko twarasuzuma tubasuzumiye bageze abasirikare bacu ariko bakurikirana.
Aya makuru y'intambara hagati ya FARDC n'uyu mutwe wa FNL yemezwa n'abasirikare bari muri grupu ya Kigoma, ariko ntibahakana cyangwa se ngo bemeze yuko hari abasirikare bane bafashwe na Lois Nzabampema, kuko mu bashinzwe intambara twabajije badusabye kubaza aya makuru Secteur Operationnel Sokola de Sud Kivu, duhamagaye nimero zabo banga gufata telefone. Tuvugishije ushinzwe itangazamakuru mu gisirikare ruri Buvira, nawe atubwira yuko afunzwe. Hashize icumweru kirenga igisirikare cya Congo FARDC gitangije intambara yo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'Abarundi n'abakongomani iri muri teritwari ya Uvira, ariko abaturage batuye mu bice byari bisanzwe bibamo Abarundi bafite impungenge yuko imitwe yose yitwaje ibigwanisho izongera kugaruka mu gihe abasirikare ba FARDC bazaba basoje izi ntambara batangije.
Twebwe nk'abaturage tubona yuko abasirikare basubirayo hadoba kubera abangaba nyine bahaye barwanisha bareka bari karimo baboneka dufite ubwoba yuko bazoza bakinjirira no kwica abantu mu mihana kubera badasubira iwabo, kubera kuvamo umunsi wa gatanu nijoro hariya marungu habaye ikibazo. Umugabo umwe baje gukinguza atabaza abandi ngo atabaza abandi barabasenere, nyine abarimo batabara barashema abantu babiri nibo bakomeye
kumbiza intambara zatangira. Igisirikare cya Congo FARDC kimaze kuvana inyeshamba za Red Tabara imurenge Kijyama, Kivuza Mpegeri, Bibangwa ndetse na Gitoga. Na Forebu iyo imaze kwirukanwa Imangwa, mu gihe FNL yo igifite ibirindiro byayo mu majaga. Vedatse Ngabo kubwijwe rya Amerika uvira mu ntara kivu y'amajyepfo.
Vedas, turakoze. Imirongo ya FM ya maradio Ijwi rya Amerika na BBC ntiri hafi kongera gukora mu Burundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura, Raymond Zimana, yatwoherereje inkuru twongeye kubasubiriramo.
Umukuru w'urwego SNC rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru inyuma y'iminsi ibiri y'umwiherero. Abagize urwo rwego barimwo kubwira barabire hamwe ibihanze igisata cyo kumenyesha amakuru mu Burundi. Mu bibazo byabajijwe hari icyo kumenya igituma ikibazo cy'amaradiyo Ijwi rya Amerika na BBC ubwo rwego rutakigira icyo rubishikiriza ko. Nestori Bankumukunzi arongoye SNC yavuze ko icyo kibazo kitigwa n'ubwo rwego kubera kirenze inshingano zago.
Ibibazo navyo bya BBC na Voix d'Amérique ntacyo twabivuze ko kubera urabyo n'urutonde twari dufise ntitwabyize, ariko icyo novuga nuko ngira ngo mwarabikurikiye nki radio BBC irafitaniye ikibazo n'ubutungane bw'u Burundi n'igihugu mbere, nico kimwe niyo radio ya Voix d'Amérique. Turazi yuko uno munsi iri kwirakoresha umunyamakuru akurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi. Rero mu gihe ivyo bibazo bizoba bikihari bitaradadanuka, bica bigora n'urwego sense gufata ingingo ibereye.
Imirongo ya FM ya maradio Ijwi rya Amerika na BBC yahagaritswe n'urwego rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu. Ikiringo cyarangiye mu ntango z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2018, ariko gushika ubu iyo mirongo ikaba itarugurugwa. Mu bindi byagarutswe ko, Nestori Bankumukunzi yavuze ko urwo rwego rugiye kwandikira ibinyamakuru bidatanga ibinyamakuru bisohoka muri urwo rwego. Abandi urwo rwego rugiye kwandikira n'abayobozi b'ibimenyeshamakuru bari mu mahanga. Nkumukunzi avuga ko abo bayobozi bahonyanga amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi.
Itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru biravuga neza yuko umuyobozi w'ikinyamakuru kanaka wese ategerezwa kuba aba ngaha mu gihugu. Navyo nyine twumvikanye yuko tugiye kubandikira makete tubasaba yuko iyo ngingo boyubahiriza, hanyuma rero tuzoheza turabe ko bavyubahirije. Batavyubahirije tuzosubira tubonane kugira ngo nahone twubahirize itegeko, kuko nico dukubitikwa.
Abajijwe ibyo bimenyeshamakuru abayobozi bavyo batari mu gihugu, Bankumukunzi yavuze ko banyene byo biyizi. Nayo kubijanye n'ikiringo ugo rwego rufatira ko cy'umuyobozi amaze hanze y'igihugu kugira ikinyamakuru gihindura uyo muyobozi uyarongoye SNC avuga amezi atandatu.
Umuntu nimba yagiye kwiga ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri, uwo ntitumushira muri rwa wa mugwi w'inyamakuru bifite abayobozi bari hanze. Mugabo hari nk'umuyobozi amaze amezi atandatu, umwaka, imyaka ibiri, murumva namwe yuko n'ibyo byo gufata byo kuba umuyobozi w'ifata kibanza birafise aho bigarukira, kuko ntawo ba ifata kibanza imyaka ibiri cyangwa itatu, hari abandi bashobora kurongora ico kinyamakuru.
Ugwego sense gwemeje ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu hazotangwa ikarata ndanga mumenyesha makuru igashima ko abamenyesha makuru 850 bakwije ibisabwa n'amategeko kugira baronke iyo karata, kandi ko utazoba yifise atazoba arekuriye gukorera umwuga wo kumenyesha makuru mu gihugu cy'u Burundi. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Kira.
Kira.
Kira. Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mu kongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro kira rero. Mu Burundi abagendana umugera wa sida ntibagifite uburyo bwo kwivuza muri kino gihe. Ibigo cyangwa amavuriro asanzwe abakurikirana asigaye abarihisha byaba ibipimo byaba imiti, nyamara siko byahoze mbere bakorerwaga ku buntu. Francine ndiho kubwayo yaganiriye na bamwe muri abo ngabo bagendana umugera wa sida mu ntara ya Ngozi.
na marira mu bagwayi guhera kubonana n'umuganga bateza kuriha batahora bariha bakariha no muri laboratoire
doza nyandwi harongorona nirwa bagendana umugira wa sida RBP plus muri commune ya Ngozi arakurikirana abagendana umugira ngene bavugwa kuko asanzwe akora ku bitaro bikuru atangura tubwira ibibaza abagendana umugira wa sida bafise muri iki gihe mu kwivuza
guhera kubonana n'umuganga bateza kuriha batahora bariha bakariha no muri laboratoire bagasubira bakariha uyu muntu yagiye mu bitaro byose barabyirihira batubwira ko umugwayi wese ategazwa kubafise ya karata y'ibihumbi bitatu y'umunyagihugu umukozi wa leta nawe agakoresha ya karata nyene hanyuma tukaca dusanga ni ibintu nyene byinshi cyane muraze ko ibipimo bisanzwe binazimbye hanyuma kubera ko mu bagwayi abenshi cyane n'abantu babirimitse batagira aho bikora kuri kajya gakarata kajya karata yo kwivuza ko yabanyagihugu hariho ibipimo bike cyane baheza bakagirirwa ariko byinshi cyane nabyo nibusanga umuntu yirihira
abagendana umugera wa sida ngahe Ngozi bashikiriza ko kino gihe bari mu ngorane zijanye nuko batakironka imiti nkuko vyahora kera imiti n'ibipimo vyakogwa ku buntu mugabo birarihishwa
nk'ubu keshe bipimo bahora badupimira kuri gusa ubu byinshi babipima ku mafaranga kubera tabagira neza bakihari bakibiriya
ubunya abantu baramererwa nabi kubwishye nk'ingwara zifatira mu bimba byirondo kahari gihe bashobora kubwira ati cya ku bitaro bikuru kandi ugacusanga bagwa hepatitis irenze udashobora kuriha
iryo hinduka mu bijanye no gukurikirana abagendana umugera wa sida riremezwa n'abaje gusuhuza babo mu bitaro bayagira ingorane zabo
bwa mbere hariho imiti yirya y'ivyoririzi babavuza mu mashirahamwe ubu ntayi hari nk'ubu rero twayo tugiye kuraho umuntu agwaye arakubarira ati jeni sawe umuti ndawufata neza ariko ndagwaye ibindi baranyandikiye umuti narawubuze reshe hari gihe bapfa babuze imiti yo kwivuza ingwara z'ivyoririzi
warongoye RBP plus muri commune ya Ngozi avuga kandi ko ubu hari abantu benshi bari mu mazu batagira imiti kandi bategerezwa kuba bayifata igihe cyose
hariho abantu bakera bagiye batangura umuti baragize za mugiga mugiga rero umuntu acafata umuti ubuzima bwe bwose akabifatana n'uwo gufufaza umugera wa sida iyo miti nk'imyaka ingahe ngira nk'itatu iraheze itaboneka abo bantu rero ubu uwunye kubera uwo muti wabuze n'umuti uzimbye cyane abo bantu rero bari mu mazu urumva ibyo byose n'ibintu bibaje
ku bitaro bikuru vya Ngozi baremeza ko abagwayi bagendana umugera wa sida bafise ingorane mu bijanye no gukurikira nwa kwabo muganga Guillaume nta ukirijyayo arongoye ibyo bitaro avuga ko abaganga canka barongoye ibitaro batagifise nabo bwigenge bukwiye bwo kuvura abo bagwayi ijana ku ijana
harimo ibipimo bimwe birihwa hakabaho n'ibindi usanga bisaba ko umugwayi ashobora kwirihira naho ugasanga rimwe rimwe uburyo sikirenga benshi n'abantu bandaho nikora bigaca rero bidutera ingorane mu buryo gukicana amagara yabo bantu byerekeye imiti yo gupfupfahaza nta kibazo ofise turayibaha ariko ntinya kwizya ngwara zindi z'ivyuririzi ni zombi nazo zihitana benshi ariko hamaze kujamo uko kuntu kuko turashobora kubavura ijana ku ijana naho twatubakana make naho byo bijana rimwe hari habashobora gucanya nebahitamo kugumira muhiru gasanga barasinzikaye kora ko bayibaramenye rero ko bavugwa ku buntu kuri byose birabagora bamwe bamwe kuvyumva mugabo ico dusaba nuko umugwayi agerera umugira wa sida nuko yomenya ababishoboye bakaronka amashira hamwe y'ubwishingizi yo kuvuzanya bakajamu iyo bishoboka
si ivyo bitaro vya Ngozi bifise izo ngorane gusa hari n'ibindi bigo bitandukanye vyo mu gisagara ca Bujumbura bifise ibibazo nk'ivyo hari n'abakenera kwipimisha mugabo bitabashobokera ivyo byose bigashobora no gutuma umugera wongerekana mu bantu iyo migu y'abantu yose twaganiriye igasaba ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwogera ageze bishoboka kugira abagwayi bakurikiranwe uko vyahora inyishu y'ugo rwego ni mu kiganiro cacu kizokurikira Francine ndio kubwaye Bujumbura kubwijwi rya Amerika
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho ikiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga. kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro c'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyi muri kino gice cy'akabiri cy'ikiganiro
kwa Nyaburunga.
Aho dushimikira ku biganiro bihuza abarundi. Abatumire ni babandi nyene bane. Honorable Tatien Sibomana ni umuvugizi w'urunani rw'abigenga amizere y'abarundi. Honorable mwaramutse.
Ndakuramukije Jerome, murakoze kuba mwanya nyumviri.
Murakoze. Turi kumwe kandi na Kefa Nibizi, ni umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu inyakuri iragijyanda dahi. Nibizi ndakuramukije.
Nanje ndabaramukije, ndabashimiye ko na mwadutumiye, ndaramukije nari kwatwumviza bose.
Urakoze. Ubundi turi kumwe ni Abdul Kasim, ni umukuru w'umugambwe IPD Zigamibanga. Ndakuramukije Kasim.
Nanje ndabaramukije kandi ndabashimiye ko mwantumiye muri cyo kiganiro.
Urakoze. Ubundi turi kumwe ni Faustin Ndikumana, arongoye kandi aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe gishinze gukangurira abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo Parseme mu mfunyapfunyo. Ndikumana ndakuramukije.
Ndabaramukije nanjye ko namwadutumiye.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Ubu bariko barahonyanga, niko kibavuga ngo turayahonyanga twenye rimwe ntacu muraba. Kandi hari abarundi bariko barakoma.
Ko bavuga batari
abarundi.
Murayemera mwebwe.
Eh ndakubwiye.
Muzi ko mwasinye ko veke reserve bige bayasinya.
None izo reserve ubuzi babaje.
Ni bizashinga
mutari. Ni tabaje patri babaza umukozi.
Umukozi
bwa. Ubuzi ikore
reka be. Ni bizashinga mutemera igihe.
Urabona ndagira guhakara.
Abarundi bamenye ukuri bwo
tora. Urabona ibyo mugwe ujejwe kunywanisha bakuvugana kuri no kunywanisha barundi ingene babitabatanze ubu ntibigihuye n'ivyarusha ubu barari vya CNTB amategeko numvise n'ivyo bashizemwe n'ibirimwo tibigihuye n'ivyo barundi bari bumvikanye ibintu byose vya constitution ivugwa byose accord arusha futa hanyuma bagasha bibaza ubariko barabifuta bagashabaza ni muze tubagirisha
na ariko nibibaza ko hari bifudika kubera intambwe abarundi baba barateye mu
kunywa iyo ntambwe tegwa na bamwe abo bandi barundi bagiye kuya negosia bavuga basemerera ati ni aragira ni kuki ubibaza ko barundi arabana igihugu gusicana n'abarundi sabana ico rero no uvuga nti ibiganiro ico bikiza nana kivuze nagisubiyemo nuko abategetsi bwo kwikubitagasha bakibaza ku ineza y'abarundi sumbi neza yabo bafashe ko mbeze ndivide. Icyo kitaraba inkoni kubiswe mu keura irenze urugo ntibibaze yuko baribuke bavuye
bande
baribuke bavuye
bande
barafashe ibigwanisho baraje kugwana bavuga bati muri ko muraturenganya none ubu bagomba Burundi busubire kwa mahahandi mu guheraheza nako karere
nyine uvuga
nako kare sinigeze uzusubira yowe wagiye
bangu
yowe wagiye ndinga kubera nemera ndinga kubera ibyo ntabyemera nje gituma ngoma ndarorye kugira nti batume dusubira bahaha
kutsa honorable tatiana
eh inkoni yakubise mu kabare
kutsa
icanye ma rero nabo bakuru bego mu karere bemeye ciwe ndavyimanga yuko bategereza kwikubitagashe erega n'agateka kabo le sens de l'honneur oblige ni gihugu kiri mu karere kabo baremeye gufasha bavyemerera makungu none azokenye idohore bavuge bati bwa wundi nta gushinga naye tukigira ntacyo dushoboye
ariko Foste yavuze ati arashobora kubona bateka gahugu
nagira nkubwire gituma usome raporo ya Mukapa aravuga ati nagira mbwire akuru w'igihugu baka karere mugume mushinze jisho kuko igihugu cy'u Burundi kirashobora gutera mudugararo mu karere harya aka uruyuki urabona ko ari ruto rukuri yirusumbya ho kubitwe kofi ni kinyamwanira canke nkona urumva rero none nishaka kitugo bakuru bihugu kapari nica nemera na jewe shobora kuvuga nara kweza ibirenge kuko hari yo bimwe bimwe byo vyaye mamanda nabo nyine atarese bafite batanga mugabe ibindi byuko bazoreka ngo amasezerano yarusha canke umutekano uve kuri kukarambare kubera ibi byo mu Burundi nibaza ko nabo nyine ataraba
urakoze Kasim Abdul kwenye kamwe guyena umuti stede sote kigani nao na huko wiki kugira nguvizu kuri ibigani nao tabaruni ntibige na kagiri ya michikana baruni kumahoro
jeni wazayu huko tasia na yalara kato tinibu tawo mnya mandarega nao nye nachi wapisewe
mbishi nishu yetu mnao wako mbishi mbishi
mbishi mguba tukwacha kiyacha kuwa amba ambira mgira ngu tufasha yu manda kanda tiyo kuna
mbishi
ya tayo mwanya
ya gira ngubarile ureke kutura vuga jiyo le tayo urundi jewe sinari mu nama aho bashinga abahutse leta ni yari yaserukiwe
yirimo
n'ubuvuzi rero nshye gitse bana gukebure n'ubu n'uzo we nkazo jibwa ari naho neje zo zanga bagutaze
bangwe wowe waye minota yawe iri kwirahera ni baguma
nibaza yuko icyambere dukwiye kumva yuko twese hamwe abarundi twese atanu mwavuyemo tugomba gufatana mu ndere igihugu kikaba kigatekana kuko igihugu kirimo umudugararo nta mugambi numwe ushobora kuranguka haba n'umugambi wo mu rugo bwite bw'umuntu umwe nturanguka icyo nibaza ko ari cyambere ki umuntu yofata ko
ariko ibyo uko gitekanye wabuze ko gitekanye
mugabo urumva birashoboka yuko abantu bashobora gusubira kukiturumbanya ito rero ibyo nibaza yuko
tukurikanura
ubwa kabiri nibaza yuko tukwiye kumva yuko tugiraho twigizera inzego zirongoye igihugu tukizera abarongoye abaturongoye
ariko kuvuze gukicume nkara batitse inzego
ndumvise byagiye bivugwa ariko mugani baza yuko
none wewe ndavuga ko ari muri opposition yega ngo ari mu barwanya re
kutizera kutizera no kuvuga yuko ntibibuza yuko ntibuza opposition ariko no kuzikebura kuvuga ati ibi ibyakozwe ni byiza
Nina uri mu batavuga rimwe na leta
ipego leza
cyane
ibyiza bikaba ari byiza kuri bose ibi bikaba ari bibi kuri bose ico niko nico nibaza yuko ari
ngozi rashaka kubera nziza kuri umwunda akabona ko ari mbi
none hari ico bokwikorera barundi badakeneye muhuza avuye hanze
kubera ikintu nibatobishikako erega byose bivana no gushaka kwabantu cyose bivana no gushaka kwabantu ikindi rero nibaza nuko muri kino gihe aho tugeze
kubera bamwe badashaka
abantu twese twokumva cyane cyane abanye politique tugoshira amaso ku matora y'imije 2022 tukayajamu
menga niyo nyishye ibibazo dufite mu 2015
ndaye wagiye twagiriza izo kumbore twabwe twibit bavuga ngaha bitagenda neza ega umugambwe wose ugereza ugatanga ugashikana ugashikiriza ntuze abanyagi ku ntuze programme yayo
mugahigana
hanyuma rero uwo yatwaye yahora atwara nabi bakabaca bamuhana
ariko n'abaza cyabaza ati urukino ukugira umuhagarikizi kugira rugene
neza n'amategeko nategurwa na ekipe imwe hakina zibiri cyangwa zitatu
Nuno muhagarikizwa amatora siseni.
Yatowe.
Sen. Cyane cyako asinije nako ikwiye kwitogera wata pana wewe.
Wewe
witogera abantu ari umuntu no mizera abantu. Ari umuntu no mizera abantu.
Wewe rakwiye kwitekane.
Iyo yakwiye kwitekane.
Na uri muri opposition uva je ndatekane.
Muri opposition. Ha maro cyane bazo yuko amatora agenze akagenda agatagenda neza twese tukumwe wese agashiramo
uruhara
amatora akagenda neza hanyuma tukabandanya imigambi igihugu tukubata twese turi hamwe gucyo ingorane hari ingorane zashobora guhera kumwe nka munsi umwe nk'akamashu ariko zigera zihera bukebuke uko iminsi biri kwirahera
urakoze ndangije kwa Faustin Kumana Parseme hakogwa iki kugira ngo vyukuri ibi biganiro bishikane amahoro arama ku Barundi
n'utuntu dutatu ubwa mbere nuko kugira navuze abanye politike nyine ubushira mu gushaka abarundi nyine bakashira mu gushaka cyane kuko uri kuraraba dufate nk'igicaka cy'amasezerano yarusha kiba mu kirabatandukanye ufashe abo mu batavuga rumwe na leta cyangwa nziza za senarede zose zivuga ngo ni concept pour la défense de la cour darushe siko bibenze mugabe jo bonde naho twanwise mu ngambo uri ku butegetsi bavuga yuko ngo no bambire bashize amashezerano yarusha mu ngiro babiri
umva bose barara
kurabe bikorwa ibyo kuvuga
bose barayaharana
ariko babwiye ubuze uti nimugire umve ubuze uti nimugire rero ni biganire pour evaluer cette accord umwe
ibiganire byo kugira musuzume intambwe ya
masezerano nagize ko mugabo bose bacha barabahiye none we cyo kintu oya
bona bose
banze umutungi
urumva iyo ntuzeyi bavuze bati tuya
turabikubira
kuyasuzuma cyane mu ngiranja mu ngiro aho nashatse kuvuga yuko nibwo dora kazi politiki mugabo leta yari imbere n'etwe batuti ko navuze ko nayashize mu ngiro imbere ni muze tubishire mu biganiro rero twirabe tubiverifye yuko yagiye
habagahinyuza
eh nakaro ntanze uca wumva yuko rero intuzeyi ikintu cyavuga rero nuko nabajya uri kuravuga ati aho nari ko ndaza kwaho kwatashe naho nyine nari ko ndavuga numa itabwa nwe na leta bazo ko muhareka ko muharanira amasezerano yarushe mwukara umuryano gumayo none vyukuri ayo masezerano yari karabahuza
none nk'abawose bari ngabawose
abahariya mugandi bapfa amasezerano
nk'abawose bari ngakumeza
mbashatse kuvuga nti
nk'abawose bari ngakumeza n'abatavuga
rwose wewe mwongera nti bapfa amasezerano
oya mbavuze nti mbavuze ngiye ucobana yuko petetre inyungu zabo
zinyegekire
ziriko ziraje imbere gusumba vyukuri kudefanda amasezerano ivyo ashatse kuvuga urashobora kuyavuga mugabo
mungira
uri kuragira nk'ikiraro mugabo nayo indani kuharanira ikindi nitubivugishanye kuri ugasanga wafashe ikintu amazana ashagikundwa ukakivuga mugabe indani akantu kandi kurakwega wishakira kugira amazana
kujya
ibyo rero jewe ndabivuga hose turavye bari hanze cyangwa bajya amasana ndenga ariko bari divize bagira amadefex no bari ku butegetsi urabona neza ko inyungu ziri imbere kandi bose bukuramo akantu k'inyungu zabo ibi byo shora gutera imbere
akanyuma
wewe hari urashobora ryo kuvuga ati ndayashize imbere kandi nkashire imbere ni kuvyumva aho byukira nasakwerekana bose bashize imbere ko byuca bikira hanyuma akana ko navuga ni ko ariko navuga yuko tuje turibuka nyine binyene bisidikwa ndabisubira ko iki gihugu cacu cyaragiye muri South African Community nk'igihugu cagiye mu nyuma niko kare turimo nk'igihugu cagiye mu nyuma burya ntidusangiye kahise byusanga no muri koloniza tutasangiye kahise nibiro usanga mu by'ubutunzi by'ukiri inyuma kenshi usanga importance bayo nico gituma ndiko nabwira abarundi umwanya batiyumviriye na cane cane leta ikamenya ati igihugu rezendikatere dufise uno munsi ngizerekana ko igihugu kiri dare condition normal bavuga mu kirundi
hose gifite agahaza
ubona ko hari gahanga hazi wewe rero urongoye ico gihugu kavuga ati reka rero murarongoye ico gihugu reka twinana te izo indicateurs zihava uko ni resultat no kuvuga ibyo ushikako imigendere yasubiye neza ibyo amasomo yakomeza usanga atabenga ha mu Burundi ibusanga
ariko ibyo ni bimwe kasimi yavuga ndi bihera umunsi umwe
ngane navuze nti ni indicateur
kandi batemera ko tangorane
zi indicateur urumva rero umaze kubona yuko izo indikatere tameze neza urina natanga igihugu undati nshaka igihugu cyane ndagifitiye vision kugira ndagishikana
akantu kamwe k'umwizero k'igihugu cyora kogoro
akantu k'umwizero ngashira abarundi bashizemo ingufu uko aka karere nakusho twugasaba nuko ukameme uko kuba karatanguye ibintu
katobita munzi
niko heza ukabite munzi ni uko gufasha abarundi uko na masezerano niho bayakurikiranye nibihite babibira bayikurutire no fiska no gutuma kana abantu nindi sese bakavuga ati mu Buganda turabe ingene ibi bintu bibandaga kugira abarundi dushobora kuja ku ntumbero
urakoze cyane ndagushimire Faustin Ndikumana nibutsa yukurongoye ishyirahamwe gishinze gukangurira abarundi gucugwevu no guhindura ingendo aryo parseme wakoze kwita bakiniganira
murakoze
Ndagushimiye nawe honorable Tatiana Sibomana waserukiye urunani rw'abigenga amizero y'abarundi wakoze kitaba kino kigambi
murakoze cyane ariko harya ni bame bamenya yuko du hamaze gushwana babiri bikabananira umugani wawe ko bumvikana hazamwe umushingana nawe yaraje nibaza bazo atazotaha imvumu
urakoze ndagushimire nawe Kefa nibizi urongoye umugambwe sabanya Frode Bunyakuri iragijyana daye wakoze kitaba kino kiganiye
turashibiye ko namwe dutumiye twibutsa barundi yuko ahari abantu hazokwama ibibazo yama bashira amaso hanze ariko ikazanduye gutorera umuti ibazo byawe.
Urakoze ndagushimira nawe Abdul Kasim murongoye umugambwe IPD zigamibanga wakoze kitaba kintu kiganiye.
Ndaje ndagushimiye kandi numeze ndasaba barundi yuko twobona kazoza k'igihugu ko katuraba twese.
Urakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfurize mwese kuranirwa mu banyu no mu byanyu nawe gutaha.
Kwa Nyaburunga
cari kiramesejwe na Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba.
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Iyi rero koko ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Ni kuri icyo kiganiro kwa Nyaburunga dushorejeho ndabashimiye cyane rwose byimazeyo mukomeze mugubwe neza murakarama.